Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti bakunzi bacu ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri isaha. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloise Bigirimana.
Ndakize mwaramutse Edi, turibanda cyane cyane kuyavugwa muri Afrika. Abakuru b'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika ejo ku munsi wa kane barafatiye ibihano abategetsi bakoze kudeta muri Guinea, bongera basaba ko hatunganywa amatora mu mezi atandatu kugira basubize ubutegetsi abasivile inyuma yo gukura Perezida Alpha Conde muri uku kwezi. Mu itangazo basohoye, CEDEAO yavuze ko izofatira ibihano byo kubuza abo basirikare baherutse ubutegetsi hamwe n'imiryango yabo gufata ingendo kandi bafate n'amatungo yabo. Basabye kandi ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ubumwe bwa Buraya gushyigikira ibyo bihano kuri ako kagwi kiyise Comité National de Réconciliation et de Développement CNRD mu funyafunyo y'Igifaransa. Mu gihe muri Guinea bakoze kudeta bahanwa muri Mali ho baragiriwe ikigongwe. Inama y'ifata kibanza ishinzwe amategeko muri Mali yaratoye iremeza ibwirizwa riha ikigongwa bakoze kudeta zibiri zikurikiranije muri icyo gihugu cyo mu karere ka Sahel. Abategetsi ba leta n'ab'inama nshingamateka babivuze ejo ku munsi wa kane. Mu kwezi k'umunani umwaka uheze, abasirikare barongoye na Colonel Assimi Goïta barakuye ku butegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keita inyuma y'indwi abanyagihugu bari mu myiyerekano yiyamiriza leta. Suleiman De arongoye komite ijejwe kwemeza amategeko, yabwiye itorokanzi ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko aya mategeko yemejwe, asigura ko abagize uruhara muri izo kudeta zibiri batazokurikiranwa n'ubutungane. Muri Afrika kandi, Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed Batazira Farmaho yarahagaritse ububasha bw'umushikiranganji wa mbere Mohamed Hussein Roble inyuma yo kunyinyurana mu bya politike hagati y'abo bategetsi babiri. Igihe yafata iyo ngingo ejo kuwa kane, Farmajo yagirije umushikiranganji wa mbere gufata ingingo gihutihuti kandi avuga ko atamigenderanire myiza afitaniye n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wa mbere yatswe kandi ububasha bwo gutanga ubuzi no kwirukana abakozi muri iki kiringo igihugu kiri mu myiteguro y'amatora ategekanijwe mu kwezi kw'icumi na kumwe. Icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU Amina Mohamed ku munsi wa mbere yaragendeye Somalia atakwasaba abo bategetsi gushyira ibibatandukanya ku ruhande kugira bashyire ingufu mu myiteguro y'amatora amaze gusiba akatari gake.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF muri Nigeria kivuga ko abana hafi miliyoni muri icyo gihugu bashobora kutazoja ku ishuri uyu mwaka ku mbo z'umutekano muke. Amashuri mu buraruko bwa Nigeria yamye ategwa n'abitwaje ibigwanisho bananyuruza abanyeshuri kugira babarekure bahawe amafaranga. UNICEF muri Nigeria yavuze kuwa gatatu ko yatohoje amashuri 20 yatewe uyu mwaka gusa hamwe n'abanyeshuri 1,336 banyurujwe. Iyo raporo ivuga kandi ko abanyeshuri 16 bishwe mu gihe abandi 200 batazwi irengero. Userukira UNICEF muri Nigeria Peter Hawkins yasabye abategetsi ba Nigeria gushyira ingufu mu gucungera umutekano ku mashuri. Mwefuko makungu muri Leta Zunze za Amerika, ubushikiranganji bujejwe ikigega bwarahanye abanywanyi batanu ba Al-Qaeda bagirizwa korohereza uwo muhari mu kuronka amafaranga. Ubwo bushikiranganji bwavuze ko abo bantu babikoreye mu gihugu cya Turukiya. Abafatiwe ibihano n'abanyamisiri batatu Maji Salim, Muhammad Nasri Al-Din Al-Ghazrani hamwe na Nurerta Muslihani. Abandi n'abenegihugu babiri ba Turukiya Sebrai Guzel hamwe na Sona Gureyen. Amatungo yose bafitiye muri Leta Zunze za Amerika yarafashwe nk'uko ubushikiranganji bubivuga.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. mukomeje gutega amatwi ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Dore makuru y'ingenzi tubafitiye muri iki gitondo. Itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rikora iperereza ku ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi ryamuritse raporo yaryo ya gatanu igaragaza uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu.
La commission a documenté des cas d'exécution, de disparition forcée, d'arrestation et de détention arbitraire, souvent accompagnées de torture.
Uyu ni Dudu Diene uyobora iryo tsinda ry'umuryango w'abibumbye avuga ko ubwicanyi guhotera no gushimuta abantu bikomeje mu Burundi, ariko mu Burundi siko babibona.
Ntabari ku rubuga bari mu gihugu turabona ko by'ukuri ibyo atari kihari, none naho byaba bishika bikaba nuko abikoze bamyekanye bahanwa.
Uyu ni Gerard Hakizimana uyobora ishyirahamwe Fulcon F rikorera mu Burundi. Rwanda urukiko rw'ubucuruzi rwatesheje agaciro ikirego cy'uruganda rwanya kwigendera Asinapol Rwigara cyasabaga ihagarikwa rya cyamunara ya hoteli irahitwa mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Izo nkuru n'izindi ni mukanya nimuje kuri ya maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwatesheje agaciro ikirego cy'uruganda rwanya kwigendera Asinapol Rwigara cyasabaga ihagarikwa rya cyamunara ya hoteli irahitwa mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Umucamanza yavuze ko bagitanze binyuranije n'amategeko. Kuje banka niyo igiye guteza cyamunara iyo hoteli ivuga ko bayibereyemo umwenda ubarirwa muri miliyoni 500 z'amafaranga. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yari mu rukiko.
Nyuma yo kwisegura ku baburanyi bombi ko yatinze gutangiza iburanisha, umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yahise asaba Maitre Henri Pierre Munyangabe wunganira Kojebanki gusobanura inzitizi ye. Ni inzitizi yatanze asaba kutakira ikirego cyihutirwa cy'uruganda rwa Asinapol Rwigara Premier Tobacco Company Limited. Uruganda PTC rwaregaga Kojebanki rusaba guhagarikisha icyamunara ya hoteli iri mu Kiyovu Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Maitre Munyangabe avuga ko uruganda PTC rwatanze ikirego rwirengagije umuhango simusige wo kubanza kwandikira umwanditsi mukuru, agasaba ko ikirego kitakwakirwa. Maitre Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC avuga ko mu gutanga ikirego bashingiye ku rubanza rwahindutse itegeko rwaburanishijwe mu mwaka w'2017 mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Yibutsa ko urukiko rwategetse ko imitungo ine n'uburanwa urimo itagomba gutezwa cyamunara, agasaba urukiko rw'ubucuruzi gusuzuma niba hari urundi rubanza rwakwiyeho urwa mbere. Umunyamategeko wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko hari ibaruwa yashyikirije urukiko yanditswe na Kojebanki igaragaza ko nta wundi mwenda uruganda PTC ruyibereyemo, kandi ko nta yindi baruwa Kojebanki yanditse nyuma ivuguruzi ya mbere. Nyuma yo gusesengura ingingo z'amategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'ubucuruzi yahuza na cyamunara, umucamanza yanzuye ko uruganda rwa Rwigara rwatanze ikirego mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yavuze ko rutubahirije imihango iteganywa n'amategeko ko rwagombaga kwandikira umwanditsi mukuru rugasobanura n'impamvu nyuma akazisuzuma. Yahise atesha agaciro ikirego cyo kwa Rwigara atangaza ko ku kijyanye n'indiki zasabwaga zizarebwa mu kirego cy'iremezo. Maitre Rwagatare yasabwira umucamanza ko bandikiye umwanditsi mukuru ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka atinze gusubiza bahitamo gutanga ikirego cyihuse. Umucamanza yavuze ko nta bigaragara muri dosiye ngo ahereho abishingiraho ko umwanditsi mukuru yatinze gusubiza. Umunyamategeko Rwagatare yamwibukije ko biri muri dosiye yashyikirije urukiko, ariko umucamanza akavuga ko ntabyo abona. Ku ruhande rwa rwicayemo bo kwa Rwigara n'abavandimwe babo hahise humvikana uko imyorezi icyarimwe no kujujura mu majwi yo hasi nk'ikimenyetso cyo kutishimira icyemezo cy'urukiko. Hanze y'icyumba cy'urukiko abatanyuzwe n'icyemezo batangiye kuvuga ko ibyabaye biteye agahinda. Ukuri k'uyu mubyeyi yabwiye Ijwi rya Amerika.
Ibi bibaye nta bya bindi byo muri 2015 twagiye gushungura Papa Diane, tugiye gushungura Rwigara Asinapol baratangaza Rusororo wayoboraga Rwanda Revenue avuga ko Rwigara Asinapol apfuye ari umusoreshwa mwiza nta deni afite. Mu minsi mike batafite ideni rya miliyari 6 mbese ibi bintu biteye agahinda nyamara.
Madame Adeline Rwigara umugore wa nyakwigendera Asinapol Rwigara akimara kumva icyemezo cy'urukiko yasaga n'uwahungabanye ku buryo mu muryango bageragezaga kumuturisha. Byari bigoye guhita agira icyo atangaza kuri telefone. Ijwi rya Amerika yavuganye nawe avuga ko nta cyamutunguye mu cyemezo cy'urukiko.
Nta deni dufitiye ubu butegetsi nta deni tugirira igihugu nta deni tugirira banki barabizi neza na ubwabo ufirye ko juro grete ntacyo bazi kuko ibi birenze ubujiji birenze n'ubugome birenze n'ubuswa nta deni tugirira banki nta deni tugirira leta.
Madame Adeline Rwigara kandi ijwi rya Amerika namubajije urundi rwego bagiye kwitabaza nyuma y'icyemezo cy'urukiko.
Twiyambajije uru rapport ariko kugira ngo tugire ibihamya kuko nabo ntabyo bazahari cyaha ntagahora gahanze ntabwo bazi aho ngo ibirenge byabaho bihagaze. Reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye tugiye kujurira kujurira ubutegetsi bwiza ariko rapport twajurira iyo bijuru.
Inyubako igiye kugurishwa ni gorofa rigeretse kandi ritaruzura iteganye na hoteli yo kwa Rwigara yasenywe mu mwaka w'2016 ubutegetsi bwavugaga ko yubatswe nta byangombwa kandi ko itari ikomeye. Iyo igiye kugurishwa bivuga ko yagombaga kunganira hoteli yasenywe. Kopi twabonye igaragaza ko yahawe agaciro gasaga miliyari y'amafaranga cyamunari ratangira gukorwa kuri uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 9 niwo munsi inyubako izagurishwa mu cyamunara. Umwunganizi wo kwa Rwigara yatubwiye ko agiye kwihutisha ubujurire mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Amerika i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Ndere kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rikora iperereza ku ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi ryamuritse raporo yaryo ya gatanu igaragaza uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu. Bavuga ko mu Burundi hakiboneka abantu bashimutwa abandi bakaburirwa irengero. Ku ruhande rwa leta bo bavuga ko iryo tsinda rikorana n'abagamije kwangiza isura y'igihugu. Ni nkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Umugwi wa ONU ukora amatoza ku Burundi watangaje ko naho hari utwigoro tutari duke twakozwe na leta n'ubu hakibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Mu kiganiro uwo mugwi uhaye abamenyesha makuru uri Geneve mu Busuwisi twakurikiye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi Dudu Dien arongoye uwo mugwi wa ONU yasiguye ko mu mwaka umwe Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi bamwe mu bagize inzego ziwe babangamiye batavuga rumwe na leta n'abahari na gateka kazi na muntu. Naho biboneka ko hari agahengwe mu Burundi ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ryoryo rirabandanya mu mpisho. Kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze hariko harahigwa abantu bitwa ko bafitanye isano n'imigwi igwana yateye mu bice bitandukanye by'igihugu. Aha twasanze inzego za leta zica zikika mu kiza mu guhohotera batavuga rumwe na leta cyane cyane abanywanyi b'umugambi SNL abaharanira agateka kazi na muntu abahoze mu gisirikare cya kera n'abandi. Twarabonye kandi ko hari abanyurujwe bakagenda amazima yongo, abishwe bagatorwa ibiziga, abafungiwe ubusa, abakubaguwe n'abakenyezi bafashe ku ngugu. Uwo mugwi werekanye ko n'abahungutse batarabwa ryiza cyo kimwe n'abamenyesha makuru canke abandi bagerageza kuvuga ibintu bitandukanye n'imvugo ya leta.
L'espace démocratique demeure fermé et forme étroitement.
Demokarasi no kwishyira no kwizana birabangamiwe. Abamenyesha makuru bagerageza gukora inkuru ku kiza cy'umugera wa corona barabwa ribi n'umukuru w'igihugu. Abatari bake mu mpunzi nabo bahungutse baraturatuzwa bitwa abansi b'igihugu canke abakorana n'abagwanyi. Ibi bikorwa na bamwe mu bapolisi urwego rw'iperereza canke urwaruka rw'imbonerakure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Womogwi washizeho nawo ni mu mwaka w'2016 guce kubu nturemererwa guhonyoza ikirenge muri ico gihugu. Umushakashatsi Françoise Hamson umwe muri batatu bagize uwo mugwi yavuze ko ari ntambamye ikomeye kuri bo. Ntidushobora kwinjira mu gihugu bataduhaye uruhusha. Nico kibazo gikomeye twagize muri imyaka itandatu iheze, ariko twarakizungurutse tuja mu bihugu bibanye by'u Burundi tugahura n'abantu batandukanye, impunzi, abari muri leta n'abandi bafise amakuru baduha, n'abari hanze ya Afrika bafise ibyo babonye twaraganiriye. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ataco ashobora kubivuga ko kuko kuri we leta ataco iramutuma kuyivugira kuri iyi raporo igira gatanu y'uwo mugwi wa ONI. Twagerageje kurondera Tabure Nova aserukira Burundi mw'ishami mpuzamakungu ONI i Geneve, ariko twamukenye. Ico bikoze ambasaderi Tabure Nova yaheruka kubwira Ijwi ry'Amerika k'uwo mugwi wengamye kandi ko ukorana n'abatavuga rumwe na leta. Ati Burundi buraswiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifite imvo za politike no kutigenga. Nta kindi abo bagamije atari gucafuza igihugu cacu, kandi leta mvyeyi leta nkozi iyo yiri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi, amagara y'abantu, umutekano, ubutungane, kunywanisha Abarundi, kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu. Hadashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazi na muntu naho turi ku kivi, kandi abanyororo baringa 5,000 barayibahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Amaradiyo amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi vyerekana icizere kihari. Atagihindutse mu mpera z'uku kwezi inama nkuru y'umutekano ya ONI izokorana yongereza ikiringo c'uwo mugwi canke iwuhagarike. Aha bamwe mu bagize amashirahamwe arenga 50 yigenga mu Burundi basaba ko buhagarikwa. Gerard Hakizimana atwara ishami Foricone F rimwe muri ayo niwe yaserukiye bagenzi we kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Ntabari ku rubuga ntabari mu gihugu turabona ko vy'ukuri ibyo atari kihari, imwe na imwe naho byaba bishika bikaba nuko abikoze bamenyekanye bahanwa. Bo barabivuga hari igihe usanga babifatanywa n'abakozi ryaha, uwakoze ryaha ko afatwa ko ahanwa neza ko ntashira mu gihugu gishyigikira ukudahana. Twasabye dushimitse kujya mugwe uko matoza utokorozwa ikiringo kuko ntacyo tumaje kuri ujya mu rwongo ikiringo. Ha rero twokwibutsa ko iyo mu gihugu hari abana leta kazi na muntu atubwa ikigo CNDH cy'igihugu cigenga murabona ko canaduze kuri stati atawundi mu gushora gukora ibya matoza cyangwa leta kazi na muntu
gusa. Yandi nayo nka Human Rights Watch n'ayandi abona ko umugwi ugifisa akazi kenshi ko gukora, uko ni nako n'uwo mugwi wa ONI ubibona. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi ry'Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye muri Uganda mu nkambi ya Nakivale ziratangira gutaha ku bushake guhera muri iki cyumweru. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Baizi uri Kampala.
Impunzi z'Abarundi zibarirwa mu majana nizo zatangira gutaha muri kino cyumweru ziva mu nkambi ya Nakivale. Akaba ari zimwe mu mpunzi zatangiye kwiyandikisha mu mwaka ushize kugira ngo zitahe, ariko ntibyashoboka. Mu butumwa bugufi bwanditse umukuru w'inkambi ya Nakivale bwana David Mugenyi yahamije ko hari impunzi z'Abarundi zigiye gutahurwa muri kino cyumweru. Izo mpunzi ziyandikishije kugira ngo zitahe zivuga ko zinejejwe n'uko icyifuzo cyazo kigeze kigasubizwa, kandi akaba ziteze gusubizwa mu buzima busanzwe zigeze mu Burundi.
Banyita Kanyarusha Sibarunabe.
Hano Nakivale hamaze igihe kingana gute?
Hamaze imyaka 12.
Imyaka 12 ndabona uhamaze igihe kitari gito. Waje wenyine se?
Naje n'umuryango wanje.
Ngore n'abana. Ubuzima Nakivale umeze gute imyaka 12 muhamaze? Gari umeze gute?
Mu buzima kintera no kuva hano ngo mpunguke mbone ubuzima bwanje bitameze neza. Ama mpita mu ntireka nihungukire.
Gari butameze neza gute?
Bagutameze neza urabona nta ndyabaduha baduhaye agasente ngo tuze turashuma baca barakatwaka baduha umutwaro umwe n'ibihumbi 9
ubuga franko ku 119 byonyine
ni hama rero uri mu bagira ngo ngugomba kushumira abana nta mpita munti reka nihungukire maze imyaka 2 impiga guhunguka cyangwa nkwanka
so urumwe mu bafashe icyemezo cyo guhunguka wagifashe kubera ubuzima bubi cyangwa kubera icyo wahunze cyarangiye
icyo nahunze cyararangiye nta imamaze kumva yuko Burundi bumeze neza nta mfata ibyemezo byo kujyana ihungukire nta kamaro ko kuguma mu buzima bubi numva igihugu cyanje giterereye
wari warahunze iki imbere
nari mfite ahantu nigera kuze ndatata n'abayobozi hanyuma bari baracanye umurumbero w'inka turimo turahaburana numva bakaza baramvuga nabi numva ari ngize ubwoba ntibaza bave bangirira nabi
none ayo matatu warumvise ngo yaraheze
yaraheze ahantu twapfa barahashikirije n'umwana we wanje yasigaye mu gihugu
wari uturuka he mu Burundi
mu Burundi nari nturuka mu giteranyi mu yinga muri komine giteranyi umusozi wa Mika agasimbiri kantito
so ibyo wahunze ntabwo byarimo politiki
oya ntabyo byarimo politiki
ni ugiye guhunga we nyine se cyangwa muri benshi
turi benshi ahubwo benshi bagiye bipakiza bitahana kuko babona babatinjije kubatahana
nyamara ariko nubwo zimwe muri izi mpunzi z'abarundi zitahuka hari n'izindi zibona ko igihe cyazo cyo gutahuka kitaragera zivuga ko zitakiyumva mu mutima wo gutaha
abo bantu bariko barahunguka bahunze vuba baracafite ibintu wabo biracariho ariko nka njewe inzu yaravuyeho kanjewe itongo ryaravuyeho kanjewe akazi nakora karavuyeho nikakibaho rero guhunguka ntacu nabangiye gukora kandi ngeze muri imyaka myinshi maze imyaka myinshi kujya guhunguka ugeze mu zabukuru ntacu bimariye nta nico bimfashe n'abana banje mbiganiriho nabo guhunguka bambwira ko ibyo batibizi niwabo batahazi ico bazi ni Uganda kuko niyo barerewemo niyo bakuriyemo niyo bizemo sistemo barimo rero niyo natwe ntawe tuci
Epifane Kabushimiye nta mwana nuhagarariye igihugu cy'u Burundi muri Uganda we avuga ko ari nta kintu cyabuza abarundi bose gutaha akanasaba ababishinzwe korohereza impunzi zabisabye kera kugira ngo zitahe
ni bisanzwe rwose ko impunzi zivuga nabi zivuga ibintu biteye ubwoba nta mpunzi rero yo kwigera ivuga neza u Burundi uvuga ati jewe ndi impunzi y'umurundi ndafise amakuru meza uwo rero bari karataha mugaje icyo nemeze Burundi buri mu mahoro abantu bibere mu mahoro bavuga mu kirundi ati igihugu ni nyabagenda impunzi z'u Burundi nozihanura kandi nozihimiriza ko zosubira mu gihugu zigataha ku bugombe bwabo
kuva uyu mwaka watangiriye izo mpunzi ziyandikishije zakomeje gutegereza umunsi zizatahiraho ariko umuryango uzitaho HR ukavuga ko utari wagateguye ibikenewe byose birimo imodoka zizazicura hamwe n'inzira zizacamo kugira ngo zitahe nubwo hari impunzi nkeya z'abarundi zacuwe ziva muri iki gihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka zigatwarwa mu ndege ukurikije HR indege irahenze akaba zose zitazayikoresha andi makuru twaje kumenya nuko izi mpunzi zacurwa zikoresha inzira ndende iciye mu gihugu cya Tanzania impamvu zitazanyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda ari naho hari inzira ya hafi kugira mu Burundi ntabwo iramenyekana ukurikije imibare itangazwa na HA Uganda icumbikiye impunzi z'abarundi zisaga 50,000 Ignatius Bahizi Ijwi rya Amerika Uganda
mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikibazo cy'abana bata amashuri kubera inzara gikomeje kuba ingora bahizi mu Burundi mu guhangana n'icyo kibazo hari umwana w'umukobwa witwa Chancel bamuhaye wihaye gahunda yo gufatanya n'urundi rubyiruko bagashaka imirima bahingamo ibiribwa bagaburira abadafite ibyo kurya ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
ikigwati cyabusekera cyaturanijwe n'urwaruka rurangajwe imbere n'umwigemeye Chancel bamuhaye kiri muri komine Bukeye intara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi abana bafashwe baba 200 bose nabo miryango y'abatwa itagira amikoro bamwe muri bo bari barahagaritse amashuri kuba ariyo batashe bataronka icyo bacisha ku wepfo umwigeme bamuhaye umukuru w'ishyirahamwe Eglise Jambo Kibondo yifasha abana b'abatwa aratubwira icyatumye we n'abagenzi be biyumvira gufasha abanyeshuri bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye y'ubusekera
twatanguye dufasha aba bana mu kubaha ibikoresho by'ishuri amayuniforme n'ibindi ariko tugasanga bahetse ishuri niho twatanguye kuvuga ati reka tumenye neza ikibazo bafite usanga mu miryango bavamo barafise ubukene nta matongo bajya baciye ingero batabagaburiye baca baja mu kibira mwabonye ni hafi yaha kwamura mufe bashaje kubarabara kuyatandaza nibaza uvuye ku ishuri ugasanga ntacyo mama yakurondereye ejo wagira motivasiyo yo gusubirayo tumaze kubibona ibyo twavuye tuvuga ati reka dutangure gufungurira abana bane
uwo mukenyezi n'abagabo babiri yose abana bari baheze ishure ubu basubiye kuja mu masomero kubera uyu mugambi banezerewe no kubona uruvyaro rwabo rutagiye gusigara inyuma uko niko babizigurira ijwi rya Amerika
nuko nzohimiriza cane abana bakabandanya ku ishure babandanya ishure hari igihe bagenda ku ishure batariye canke bakagaruka bagiye batariye bakagira ivyo kurya vyo mu rugo ntamwe biboneka ivyo vyose vyatubera nk'ikibazo abana ku bwinshi bagaheba murungize kabiri nk'ejo yagiye adafunguye ntiyakwemerera yavuga ngo ndaheba boronko bakoma bakifata mu mugongo cane bamwarya ubwoko menga vuba kirengeretse ku bisanzwe
baheba amashuri kubera ata nguvu bari bafite vyo kunywa bashobaheba byose gufungura kubera atatu avuga ko twite ngo kugira ngo kwibara bagusoma iratiyo bagenda bari kuba kongera bajya ku ishuri yego pere mukamushimiye kumba mu kigo
uye inama y'ihari na hadiri ubu ubu nta byo bagiye kubandaza biga neza kubera uyu mubyeyi wose satsenda bafashe mu bongo
umushinga mateka w'umutwaye Evariste Ndikumana arashima kino gikorwa na cyane cyane ko cyaranguwe n'abakiri bato kandi badaturuka mu bwoko bw'abatwa
kwiga kw'abatwa ntigushoboka adafite icyafungura hakora mu nda hari n'ubundi yabiryoheje neza avuga ati imfungurwa n'izambere nyine kuko utafunguye nibaza ko urupapuro naho worusoma uca utangura kujugumira nibaza ko ari iteka kubona abantu b'ugwaruka bari munsi ya 25 bavuga ati tugomba dukore ni ibintu bidasanzwe
Musandere wa komine Bukeye nawe abona ko umugambi ufitiye akamaro igihugu n'isi yose kubera abana ariko azoza k'isi Ephraim ndi kumasa
no mugambi rero turawiteze ko byinshi byiza kandi bihambaye kuri kazoza ka komine yacu mbere na kazoza k'igihugu kuko ibi bibondo ejo burya ni bazobahagaze hano duhagaze ejo ni bazobahagaze no mu bindi bibanza bikomeye kandi mbere biranashoboka yuko bashobora no guhagarara neza no mu makungu bagafasha igihugu bagafasha mbere n'isi kubera ibyo byose biva hehe biva mu ndero y'akanovera iyo nayo ishoboka iyo umuntu adafise amagara meza
umuyobozi ajeje umugambi wa leta wo gufungurira abana ku mashuri yasigura ko mu ntara zerekewe nabo byagaragaye ko mwimba abanyeshuri wiyongereye Frederic Nizigiyimana
kubera uburyo buke turacyakorera muri zo ntara ndwi ariko indoto dufise twagomba yuko abana b'u Burundi bose bafungurirwa byaragaragaye ko rero umugambi wo gufungurira abana utuma badaheba amashuri badasiba ivyo navyo bigaca bituma umwimbu wiyongera ku mashuri uburorero ni bwinshi cyane turazi n'intara ya Muyinga ikunda kuba muzambere mu bibazo bya leta kenshi turatubona ko kubera amashuri yaho menshi afungurirwa aricyo gituma n'uwo mwimbu wiyongera
Ndikumana sasa mu nama nshinga amateka nk'userukira abatwa hari ikindi cyifuza afise kubona abana b'abatwa hejuru yo kuja mu mashuri banigishwa ibijanye n'umuco n'akaranga
abandi bageze ku rwego yuko aba bantu nk'aba basigaje inyuma bita rezo autochtone bita indigenous people baba bafise amashure y'iwabo kugira bigishwe mu ndimi z'iwabo muri primaire na secondaire ndiko ndivugira ururimi rw'iwacu rwigitwa baca bakubita mwigisha agakubita abanyeshuri bagenzanje baga bose bagasunika nahejeje secondaire ururimi rw'iwacu ntagwibagiye kandi byarambabaje n'ubu mu byo ntazobabarira bigisha n'ibyo nico gituma no mu ishuri ry'iwanje mu Kayanza twashizeho umunsi birirwa bigisha igitwa gusa
kuva mu kwa 11/2018 leta yashinze ko umugambi w'ugaburira abana ku mashuri ubushigikiwe nayo kandi n'inama nshikirangaranji yemeje amafaranga yo kubushigikira buri mwaka ishyiramo amamiliyari dane n'imiliyoni 800,000 y'amafaranga y'amarundi hafatiwe ku bitigiriye bitangwa n'ubushikirangaranji bw'indero abanyeshuri baba mu miliyoni 1,600,000 nibo bamaze gufashwa n'uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashuri kuva mu mwaka w'2018 Eroje uri kaneza ijuri ya Amerika.
Shuti muduteze amatwi ahantu ho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijuri ya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Dieudonne Cyubahiro kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema ubafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.